imwumviriza ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 mu Burundi, mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 na 22. Turabara mu kigenzi cyo turi kumwe kuri micro muri kumwe na Fidel Niyongabo umwanya w'ibiganiro muri Isanga.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kandi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze uraritwe buri munsi saa 10.
Umugano wa Ildefonse Rugema, umwuzukuruza w'umwami Mwezi wa Kane Gisabo, yagenywe guserukira inda y'ingoma y'ubwami mu Burundi nk'uko vyemejwe n'abashingantahe bahoze arabizigirwa, bakaba abanyamabanga bakuru w'umwami Mwambutsa wa Kane Bangira Icenge. Mugabekazi Rosa Paula Iribagiza, umwana asigaye umwami Mwambutsa wa Kane Bangira Icenge, akaba ari mushiki w'umwami w'u Burundi aheruka ku ngoma umwami Ntare wa gatanu Ndizeye, akaba kandi ari mushiki w'umuganwa Ludovico Rwagasore, aherutse kwemeza icese yongera abashigikira igenwa ry'umuganwa Ildefonse Rugema mu mabanga yo guserukira inda y'ingoma y'ubwami. Yatangaje ko yagenywe hakurikijwe imigenzo n'amabanga bigenga ingoma y'ubwami mu Burundi. Amenyesha ko bamugomwe kubera yitaho cyane gusubiza iteka ingoma y'ubwami mu Burundi ivugwa ukutariko kuva itembagajwe mu mwaka w'1966 nk'uko abivuga. Twatumiye rero umuganwa Ildefonse Rugema mu kiganiro muri Isanga cy'uyu munsi. Mutumire ndabaramukije.
Ego me ndabaramukije.
Nashaka ndababaze mwakiye gute igenwa ryanyu.
Ego igenwa ryacu ni igenwa ritabaye umunsi umwe navuga. Ni ibintu byagiye biraba kubera ingorane zagiye zirashikira inda y'ingoma y'ubwami mu Burundi, hanyuma hakaba harabaye ingorane zigenda zirashika mugabo kubera bisa n'uko atamushinga ntahe mu muryango yaseruka, akaba ariho rero abanyamabanga bakuru b'umwami Mwambutsa wa Kane bangomwa bakangena ubuseruka uwo muryango. Ivyo rero navyakiranye novuga ko navyakiriye neza kuko nari nsanzwe nitaho cane izo ngorane zigenda zirashikira mu inda y'ingoma y'ubwami kugira tugerageze kuzitorera inyishu. Aho rero novuga yuko abangomwe kubera nsanzwe nkora n'ubuserukiro uwo muryango mu ntumbero yo kugira twisubize iteka.
Mwakoze ko habaye ingorane mu nda y'ingoma y'ubwami mu Burundi. Nimba mutabona ari ibintu by'amabanga mwotubwira muri make ibibazo aho byari byatumye biteba kugena ubuserukira iyo nda y'ingoma y'ubwami mu Burundi.
Ikomeye twohera kuva u Burundi bwikukiye umuganwa Ludovico Rwagasore murazi neza yuko ari kumwe n'imboneza z'abarundi bagwaniye ukwikukira ku Burundi, ariko wewe agahita agandagugwa azira kurondera iyo ntahe kwisubiza intahe yo kwikukira ku Burundi. kufico gihe umuganwa rudovuko kwa gasore aganda guwe haraba andanije ubwicanyi berekana neza yuko bugamije ku guca umutwe inda y'ingoma y'ubwami ahamurazi aba umuganwa rudovuko kwa gasore aganda guwe mu 1961 harakurikiye n'ibindi bitarimo umuco yarasize abana babiri bakiri bato abo bana bapfira nka rimwe kandi atakiza cha epidemi twovuga cateye amugahe yicwa abana abo bana barapfa mu nzira zitumvikana hanyuma aho hari mu 1962
yego bivunagure bishobotse
yego me urumva rero ibintu byagiye birashika byerekeye neza yuko bigamije guhunya inda y'ingoma y'ubwami hanyuma murazi yuko acinya imyaka ine gusa Burundi bwaciye Burundi bwaciye habaye ihinduka ry'intwaro intwaro y'ubwami iratembagazwa haza intwaro ya Repubulika murazi neza iyo habaye ihinduka ry'intwaro biciye mu Gikenye intwaro ije iza ivuga iheru ivuga nabi intwaro iheruka ibyo rero nibyo noshimikira ko kuko intwaro y'ubwami yahavuye ivugwa nabi uko itari baracyoza intwaro y'ubwami mu nzira y'ikinyoma hanyuma ibyo byose kubera abitwa yuko bari mu nda y'ingoma y'ubwami baraturatuzwa bamwe barahunga ibyo rero bituma atawushobora kuvugira avuge ibitari byo ibiriko biravugwa ukutariko ibyo murazi neza yuko no mu nyuma umwanya wa nyuma w'u Burundi ntare wa gatanu yakuwe mu 1966 nawe akangazwa cyo kimwe na se wiwe mwambutsa wa kane byatumye izo ntwaro zaje ziguma zikanga yuko intwaro y'ubwami ishobora kugaruka aricyo gituma bace barondera umwami wa nyuma w'u Burundi ntare wa gatanu atakiri ku ngoma aho hari 1972 bamurondera iyo ari baramuzana kugira bamugandagurire mu Burundi ibyo byose bikaba byerekana yuko inda y'ingoma y'ubwami abari muri uwo muryango bariko baratotezwa hanyuma ntibyashoboka yuko hagira abavuga byari bigoye ubu rero tukavuga tuti aho ibintu bigeze dushaka kugira tubwire icyo dushikirije abarundi kuko intwaro y'ubwami uko yahavuye si abanyagihugu bavuriye hasi ngo bayiyamirize na gato ahubwo ari ibintu byaje ku Gikenye
mwavuze ko muriko mugerageza gusubira gusigurira abarundi mwereke inda y'ingoma y'ubwami intwaro y'ubwami kugene yari imeze mwavuze ko abantu bayivuze nabi nkuko mwabivuze abayitembagaje mu mwaka w'1966 gushika ubu mukavuga ko batayumva abantu batayumva neza bayivuga ukutariko mwavuze ko mushaka kwisubiza iteka muzoyisubiza iteka gute muri make
murazi neza yuko ibyo n'ibintu bigenda birahinduka uko intwaro zihinduka akahise ku Burundi nikavugwa uko kari hari n'ibi byahishijwe usanga abantu bagenda baratora abarundi bagenda baratora ukuri kuri kahise muri ibi bihe haciye imyaka 60 kuko ntushobora gutandukanya akahise ku Burundi n'ingoma y'ubwami mu Burundi n'abami mu Burundi ibyo byose bifatiye ku bwami ku ntwaro y'ubwami mu Burundi ushobora kuvuga kahise utavuze iyo ntwaro y'ubwami aha rero kugira dusubize si kuvuga ngo nukugira twerekane yuko intwaro y'ubwami yerade urumva nta ntwaro ibura utunenge mugabo tugereranije n'intwaro zaje turabona neza yuko kandi ibyo si je je no bivuga abarundi benshi barazi ku intwaro y'ubwami yakuriye neza igihugu abantu bari bagifatanye mu nda ibyo bintu rero murazi neza yuko atana amacakubiri y'amoko yavugwa ariko ubu umukaba mubona yuko ari byo biteye ingorane biteye ikibazo gikomeye u Burundi aha rero no kugira kuko mu Kirundi bavuga ati utazi yuva ntumenye yuja kandi igihugu kirengagiza kahise kacu nta kazoza gifise twebwe rero ntituri mu ntumbero yo kugira ngo tuvuge yuko gusa intwaro y'ubwami yari nziza gusa dushaka kwinjira muri politiki
turaza kubigaruka ko
abanyagihugu bamenye ukuri kuri iyo ntwaro y'ubwami
tuza ku mirongo ya telefone dufise Calixte uratwumva
eko ndabumva
uhamagaye urenge Calixte
eko ndabumva neza
ufise ikibazo ubaza umutumire cyanke cyimviro ushikirize
ikibazo cyanje ndaza umutumire
kiraze
nikiye kuri none se ko avuga ngo intwaro ya cyane ngo yongo byaruke neza kandi biboneka kuva amasikari abumufi ujye nta bindi bindi bwa byimeze bituma icyo gisabo cyabo inyungu ziri hehe kugira ngo bahambwe neza cyahura ntikumva ko hari agaciro bifite ibyo bintu avuga ngo
waduzi rwini tukumva neza
yego niko mvuga nini ikunzi impamvu avuga ati bosubiza agaciro kandi bagahambwa neza mu gihe atamwe amasikari kandi hari abafite icyo ni cyo kinze ko kidafite n'agaciro ni igihe n'indi kiba kagiye kumbere hashobora kuba hari izindi n'indi zimeze zitangwa na gatoya
murakoze nijwi ntiryumvikana neza ariko ibyo mwashoboye kumva ariko aravuga ngo ni kuko mushaka ngo intwaro y'ubwami ngo igaruke ngo nta bindi byaba byinyegeje inyuma ngo mwishyura
ego icyo namwishyuye ni turiko turarondera ko intwaro y'ubwami igaruka na gato si ibyo turiko turavuga dushaka yuko inda y'ingoma y'ubwami icyo twita famille royale mu gifaransa yuhabwa iteka mu gihugu ikemezwa kandi ikubahirizwa kubera ku isi yose aho intwaro z'ubwami zatembagajwe aho intwaro z'ubwami zigeze umuryango w'ubwami urubahirizwa kandi n'amatungo y'ubwami akubahirizwa amatungo nico twokwita patrimoine royal birubahirizwa hano tanga nk'akarurero nko mu Faransa mu Bugiriki mu Budagi ni henshi mu bihugu byinshi iyo miryango irubahirizwa twebwe natwe icyo dusaba tuvuga tuti twebwe ntituje guhiganwa n'abatwara naho tuzi yuko intwaro y'ubwami yatembagajwe mu gikenye n'abasirikare twebwe ntituje turavuga ngo igaruke nabisiguye ndavuga ndi intwaro y'ubwami yari ifatanye n'imico n'akaranga y'Urundi kandi nuvuga kahise k'Urundi utavuze intwaro y'ubwami kandi gushika ubu nta bantu berekana yuko intwaro y'ubwami ari ico iyo baratwaye nabi hari ico abarundi bo baba bayinegura cyane arico gituma tuvuga tuti abakomoka mu nda y'ingoma y'ubwami bakwiye guhabwa icubahiro kibakwiriye batiwe baraja kuvuga ngo bagire ko bahiganwa n'abanyepolitike ahantu utanga n'akarorero nko mu gihugu cy'Uganda abami baracubahirijwe reka mu bihugu by'akarere abami barubahirijwe muri Congo aho muri reka n'ukuri ibihugu byinshi ibyo bintu byo guhabwa iteka birakwiye tubona ko bikwiye aha rero twebwe duserukira inda y'ingoma y'ubwami twebwe dushaka kugira duhabwe ijambo mu gihugu mugata ijambo ryo kuvuga politiki ari ijambo ryo kugira turabe ingene abarundi dusubira kunga n'abasokuru ku mico na karanga byamye bituranga kuko ibyo bintu biriko biratituka cyane abarundi dusa n'uko umenga turiko akahise ntaco kakitubwira nkuko nabivuze iyo ngucirengagiza akahise kacu nta kazoza gifise ni nzira yo kugira turabe yuko ico iryo yubahirizwa rishobora no gutuma abarundi basubiza hamwe murazi neza yuko ingorane nyamukuru iri mu gihugu yatumye abarundi ituma abarundi bangazwa abandi bakishwa ku bwinshi bifatiye ku macakubiri y'amoko twebwe rero tubona yuko duhawe uruhara dushobora kugira icyo duterereye kugira abarundi basubize hamwe
tugaruka ku mirongo ya telefone Charles ari ku murongo Charles watumva
ndabumva neza amahoro
amahoro uhamagara uri hehe aho
yego
wo ufise ikibazo ubaza ufise ikimbro shikiriza ugerageze uduze ijwi
ikibazo nashaka kubaza icyo yise ijambo ariko ntasigure ko iryo jambo ari ivuze ijambo guhabwa ijambo mu gihugu mu nzu umwenda harimo kwedenterogasiyo ijambo iyo ukoresheje akantu ijambo guhabwa ijambo icyubahiro ugahabwa ijambo mu gihugu ndumva umwenda haba hagiyemo inzira za politiki ama kukerekeye guhabwa aho batura aho baba nk'abantu bigeze kuba barongoye igihugu ibyo numva ntacyo bitwaye ngo babibabuza ariko ikintu cyo kuvuga ngo bahabwe ijambo ndumva umwenda aho bahagarutse bya bintu nyine by'intwaro ya cyane ndabyumva neza nubwo atari kubisigura za nyakubahwa batari kubisigura kubera bo bavuga ngo bahabwe ijambo abo bavuze ko bahabwe ijambo urumva ni nk'uko abantu bose bo baratwaye uburundi tuvuge banka bakomoka kuri bagaza ntibantunganya buyoya urumva bose boca bahabwa ijambo kubera nabo n'abantu nabo bigeze kuba batwara uburundi ngi ijambo yavuze icyo yashatse kusigura
reka aragusigurira murakoze mumusigurire
ego murakoze ego me kuhabwa ijambo si ukuvuga kwinjira muri politiki siko nabivuga nibaza yuko icyo wogifatira cyane guhabwa ikibanza mu gihugu nk'uko nabisiguye washaka naho hari abami naho hari abandi bigeze kuba intwaro z'ubwami mugabo bakaba bubahirijwe guhabwa ijambo si ukugira uje imbere y'abanyagihugu nka kujya abanyepolitike babikora njyewe navuze yuko umuntu yo kwibanda cyane ku bintu bijyanye n'imico n'akaranga by'u Burundi ahantu guha nk'akarorero murazi neza yuko intwaro y'ubwami yayitunganijwe imyaka itari mike imyaka irenga amajana atanu washaka bamwe baravuga yuko yifise n'imyaka irenga igihumbi urumva hari ibintu bitunganijwe hariho amabanga akomeye atarengwa hariho imiziro aho rero iyo tuvuze imiziro no kuvuga ikintu kizira ikintu utarenga ko urumva rero hari haracariho ibimenyetso by'intwaro y'ubwami ibyo bimenyetso bikomeye washaka dufatire kuri ibyo z'imico n'akaranga by'u Burundi ingoma z'u Burundi ingoma z'u Burundi buriya ni ikintu cyategerezwa kugira aho gikukira imico n'akaranga by'u Burundi ntibizategerezwa kuba ibintu urwego rutwarwa n'abanyepolitike kuko ubu kubera igihugu cinjiye muri demokarasi abanyepolitike baraza bakagenda urumva barakuranwa mugabo imico n'akaranga by'u Burundi bigumaho ivyo rero nivyo tuvuga tuti umuryango w'inda y'ingoma y'ubwami urakwiye guhabwa iyo teka ryo gukurikirana imico n'akaranga by'u Burundi kugira bigume bihuza abarundi ni muri iyo ntumbero navuze yuko twohabwa ijambo tukagira ingene dusubira kunga n'abanyagihugu bazi neza akahise ku Burundi bazi neza amabanga bari bafite ibwami bazi neza ingene ibyo bintu bijanye n'imico n'akaranga zo kubahirizwa
makoze tufise Celestin niyo mwungere uratumva
Ndakumva.
Kurije Celestin?
Ndi muri Tanzania.
Ufite kibazo icyumviro?
Bo, yewe nani ufite kibazo nashaka ndamubaze.
Mu kibazo?
Ego. Ndaramukije mutumire.
Ego ndabaramukije.
Hanyuma ndumva ko mufise ibyumviro byiza cyane ku bijyanye no guhabwa ijambo mu gihugu nk'abami. Jewe nari mfite ikibazo cyo kubaza uravye ibiringo abami batwaye mu Burundi ukaraba n'ibiringo Repubulika zigiye zitwara za nyuma za demokrasi. Nashaka ndakubaza ikibazo mugiye kuzokora gute hamwe mworonka ijambo nk'abami mu gihugu ko mutokwisunga ibiriko biraba nka mu bino bihe na cyane cyane mu kwisunga amacakubiri kwisunga ibintu bimwe bimwe bijyanye na politiki kuko kirya gihe abami ntabwo mu ngo bakoresha politiki bakoresha ibintu bisanzwe atari byo kuvuga mu bya demokarasi nashaka kumbaza mbega mwe kuzokora iki hamwe mworonka ijambo mu gihugu cy'u Burundi
mu gihe twohabwa icyo kibanza cy'iteka niko novuga kubera si kibanza cha politiki aho nagira nsubire ndakubwiye neza yuko twebwe ntitushaka kwinjira mu gihugu kugira duhiganwe muri politiki ibintu byose bugira aba muri demokarasi hariho demokarasi kuri repubulika hakaba na demokarasi ku ntwaro y'ubwami nk'uko biri aha mu Bwongereza biri mu Bubiligi bwadukolonije muri za Denmark za hehe aho o demokarasi irakora neza ku ntwaro y'ubwami mugabo twebwe nk'uko tubabwira twebwe ntidushaka gufata icyo kibanza cy'umwami inkuba z'ibindi zisangira igicu nk'uko bivuga mu Kirundi igihugu kirafise abakirongoye bakiramutswa ku ntwaro ya Repubulika aho rero nibaza yuko twotandukanya ibintu naho tuzi neza yuko iyo ntwaro ya Repubulika yaje kugikenye kandi insiguro yayo abanyagihugu gushika uno munsi ntibayizi ntibazi ico arico twebwe dufata yuko intwaro ya Repubulika ari intwaro ya kavantara murumva yuko tukiri mu ntwaro ya kavantara aho rero ivyo kugira abanyagihugu babisigurirwe bavyumve ibintu twoza ngo dusigure kugira tuje guhiganwa n'abariko baratwara twebwe dushaka ikibanza gishingiye kubungabunga kugumana imico na karanga by'u Burundi hanyuma ivyo navyo iyo bikozwe mu ntumbero nziza bituma abanyagihugu bashira hamwe nk'uko byari biri kera ku ntwaro y'ubwami abanyagihugu barashira hamwe kandi buri mwaka burya hari ikintu hari umugigwa wakogwa abarundi bakwiye kwibuka umuganuro wari mugigwa ugigwa n'umwami uhuza umwami n'abarundi bamabiye bibuka buri mwaka yuko imiryango y'abarundi bagize urunani inyuma y'umwami umwe se barundi ivyo rero nk'ico n'ikimenyetso gikomeye cavuye hano abarundi ugusanga ya miryango irasanzaye burya mu ntumero nziza twavuga yuko uwasenyuye uburundi yasenyuye ingoma y'uburundi kuko ivyo bihugu vyadukolonije bobo baracafise intwaro y'ubwami mugabo twebwe barayisenyuye urumva gusenyura uburundi kwabaye gusenyura ingoma y'uburundi
dufite Nestor uri ku murongo uratwumva
ndabumva
uhamagaye bihe
ndabahamagaye ndi muri Kenya
ufite ikibazo ubaza umutumire icyumviro cyekiriza
ebome hariho ikintu nashaka kubaza
mu kibazo
urabona yuko ahanini bariko bavuga ku kibazo kijyanye n'ingoma ya cyami uranyumva
ndabumva
ariko jye ku ruhande rw'iwanjye ngerageje kuraba nubwo aho hariya mu banyamahanga ingoma ya cyami gisanzwe ikihari natwe ngaha mu Burundi iwacu ugasanga reka mvuga ari iwacu mu Burundi ugasanga hariho intwaro novuga nke ya politike itari ya cyami ihindagurika rimwe na rimwe ngiye kubiraba ndabona umengo ntibyo bikenewe cyane ku ruhande rw'iwanjye kuko ni hahandi uzosanga umwe bage navuga ngo hariya hari umwami ngo hanango hari umukuru buryo Afrika turafite ikibazo n'impamvu bishobora nko kuba nkajya mu Bwongereza ahageze igihe bakiyamiriza uyu mwami yimitswe umuhungu wa Elizabeth Queen bagashaka kwiyamiriza bavuga ngo ntibikenewe kuko rimwe nari mu kibonekana ko menye igihugu gitwawe n'impande nyinshi n'abategetsi benshi batandukanye bigatuma ibintu bibaye ibintu by'akajagari rero ikibazo nari mfite none iyo ntwaro ya cami ifise intego nk'icanke kugira ngo ibyo bintu bijyanye no kugira ngo ibya cami bigaruke mu Burundi bishingiye kuki ko mbona mengo ku Rwanda rw'iwanjye sinabibona neza hanyuma ikibazo kigira kabiri mbe ntimubona yuko bishobora kuzana ingaruka mbi hagati y'abasanzwe bakora bari mu bya politiki hamwe n'ibijyanye n'ibya cambi bikazotuma habaho imigwi hariya bamwe bari ku ruhande rwa cambi bamwe bagashaka bashaka kwiyitirira abandi tuyitekere mu magambo yo tugomba yuko igihugu ari cyacu ibi ni ugasanga bikazana akajagari bigatuma mu Burundi hongera kuba bya bintu by'amacakubiri ukumva ngo hamwe n'abaganwa abandi n'abandi nashaka kumenya ku bintu nka mwe n'ivyo kugira ngo bashobore kutahura.
Murakoze Nestor. Idefense musigurira numvumenga abamaze guhamagara ntibumvise kwawe isiguye urasigura ko mudashaka gusubira muri politika ko numva ukuntu baguma babaza bumvumenga muje kugira politike mu Burundi.
Ego je nibaza yuko ngira ni wabyumvise neza sinzi ko ari bose mugabo nibaza ko abatagarutse ngo bambwire yuko insiguro natanze atariyo mugabo icyo navuga ni uko hadufatiye cyane cyane ku kintu kijyanye n'imico na karanga by'u Burundi sindiko ndavuga kuja muri politiki. Aha nosigura ibyerekeye izo ntwaro z'ubwami navuze zoba ziri ngaha mu Bwongereza canke mu Bubiligi canke ahandi canke intwaro y'ubwami yariya iyo bita monarchie constitutionnelle ivuga neza yuko umwami ahangamye mugabo atari watwara hatwara umushikirangoma wa mbere nk'uko birahandi ivyo rero sizo turimwo. Twebwe tuvuga tuti umuryango w'ubwami niwubahirizwe uhabwa ikibanza mu gihugu hanyuma si ukuvuga ngo turiko dusaba ngo tuje muri politiki mugabo turavye amasezerano ya Arusha tukaraba ibwirizwa shingiro ry'u Burundi mu ngingo yaryo ya kane baremeza barareba atanga uburenganzira umugambwe cyangwa umuhari uharanira kugarukana intwaro y'ubwami ivyo rero twibaza yuko ivyo zogira igihe cyabyo burya ibintu byose intwaro yose igihugu ngene gitwagwa mu bisanzwe biva mu banyagihugu nababwiye yuko uko intwaro y'ubwami yatembagajwe si abanyagihugu babisabye gushika uno munsi haraca imyaka hafi 60 abanyagihugu ntibigeze babazwa ibijanye n'ibyo mugabo twebwe si ibyo tugarutse ko mugabo igihe byoshika abarundi bonyene bakavuga ati twebwe tubona yuko intwaro y'ubwami yogaruka kuko intwaro ya Repubulika ntituyumva muri ico gihe kuko ibizwa shingiro ribirekura biciye muri referendum abanyagihugu bakavuga ati dushaka gusubira ku ntwaro y'ubwami muri ico gihe birashoboka mugabo byoshoboka gute mu gihe hasanzwe hari umuryango hari inda y'ingoma y'ubwami isanzwe iri ngaho igenywe kuvamwo umwami mugabo muri iki gihe ntitwuja ngaho ngo tuvuge ngo habe referendum kandi umuryango w'ubwami inda y'ingoma y'ubwami atayiriho ata idaserukiwe aho niho twabivuga aha rero mu gihe ivyo bintu byo kugira habe referendum kugira intwaro y'ubwami igaruke ivyo siho turi muri uyu mwanya twebwe tuvuga tuti intambwe ya mbere ni uko kuva intwaro y'ubwami itembagajwe uno munsi twebwe jewe nserukiye inda y'ingoma y'ubwami kugira ivyo bindi byose byokurikira abe ubwego rubibazwa na jewe sinokora je nyene zo kwiyegereza abashinga nta n'abafasoni batari no muwaganwa gusa bari mu barundi bose kujya imiryango yari kumwe n'umwami tugerageze twibande cyane ku miryango kurusha kuja muri ivyo bintu by'amacakubiri y'amoko hanyuma turabe ingene twoterera agacumu k'ubumwe kugira abarundi basubize hamwe ubundi turiko turaza kugira tugwane n'abari ku ntwaro ivyo sizo turimo na gatoya
ufise ku murongo kandi David uratwumva
yego ndabumva
uri he David
ndende Bujumbura
ufise ikibazo icyumviro
nasomye mbona yuko intwaro ya cami yo haba agaciro yabe iteka mu gihugu ariko simvuze ngo tuwosaba ko intwaro ya cami igaruka ariko nk'uko intwaro ya cami yabayeho kandi nayo yakoze ibintu bikomeye cyane turamwe dugisanga ingene baharaniye hagati y'igihugu bakagwanira bamwe mbere bakazigana n'ubuzima bari bakwiye guhabwa iteka bagahabwa icyicaro mu gihugu atari muri politiki ariko bakagira nabo icyo bashyikiriza bakagira icyo bafashije bakabandanya babavuka mu iyo ngoma y'ubwami umbere bacari kandi atari bake barambona amakuru amwamwe nk'ubu nabonye mbere sinzi uko bari guheko baganduka ko ni ide nabona yuko bari bakwiye guhabwa iteka bagahabwa icyicaro mu gihugu nk'uko nabo batwara igihugu bagitwara neza bakarinda indyane bakigwara nk'uko n'abandi bose bahari bakigwanira ni cyo cyiyumviro cyane iyo nisizo na burano bashikirije
murakoze ndabashimiye ariko muravuga ngo ku byo mwibaza ko mwoshira imbere ko ari mico n'akaranga ku Burundi mukavuga ko ku gihe cy'intwaro y'ubwami hariho imiziro hariho amabanga atarengwa hari navuze n'ivyerekeye nk'ingoma z'u Burundi ku cari kintu ikimenyetso ikintu kiranga ingoma y'ubwami ariko mu myaka ya vuba baravuga nk'ingoma z'u Burundi ko zazisigaye zateshejwe agaciro zisigaye zikoreshwa mu buryo butandukanye ari mu manza ari mu bintu byose bijanye n'imico nko kuvyerekeza ngoma z'u Burundi cyari kimenyetso gikomeye ku ntwaro y'ubwami mu basigurira akamaro zari zifise no kugenezwa kubahirizwa
egume nibaza yuko ivyo biri mu ntumbero ivyo tuvuga irigenwa y'umuyuserukira inda y'ingoma y'ubwami ni kintu abarundi bashobora gufata n'ikintu kije ku neza y'abarundi ku neza y'ukubungabunga ku neza y'ugusubira ku mico n'akaranga biriko biratituka ku vyerekeye ivy'ingoma z'u Burundi mu bisanzwe murazi neza yuko ingoma z'u Burundi hari umuryango wari ujejwe ingoma z'u Burundi urumva uwo muryango wari ufise iryo banga nk'uko iyindi miryango yose y'u Burundi yari ifise amabanga ijejwe ibwami twebwe rero tukavuga tuti umuryango ujejwe ibanga ibwami uno munsi ata bwami bukihari uwo muryango wisanga we utagifise aho ukukira twebwe rero tukavuga tuti kugira imico n'akaranga by'u Burundi tubigarukire twebwe ntibidutere isoni cyangwa ngo tugire ngo izo batari izo twebwe turasaba yuko kandi iyo tuvuze turasaba ego abatwara nibo bazi imbere mugabo turasaba abanyagihugu badushigikire izo ngoma z'u Burundi dusubire tuzihagararire icyo ni ikintu gikomeye cyane ingoma z'u Burundi no babwira yuko zapfakaye cyane zabaye impfuzi kujya abarundi bashobora kuvuga ati igihe batembagaje ingoma y'ubwami abarundi benshi baravuze ati turabuze se barundi tubaye impfuzi ingoma nazo zabaye impfuzi mu barundi urumva ingoma zavugirizwa umwami gusa urumva rero muri iki gihe zivugirizwa bose uwikoze ku mufuko aravugirizwa ingoma ushatse arazivuza nuwaraye asahuye itunga ry'igihugu ashobora kuvugirizwa ingoma ibintu ibyo nibintu twebwe tuvuga tuti ibyo nibintu bitegerezwa kugira uruhara runini kugira tubigarukire ingoma murazi yuko kubera ingorane zihitiye mu gihugu zagiye hanze abahunze barazijana bakagenda barazivuza mugabo uko niko gutakaza umuco urumva iyo zigiye hanze aho bari muri Tanzania bari muri Congo bari mu Rwanda izo ngoma tuzohava dusanga hari ingoma izo ngoma nyine abanyekongo basigaye bivugiza abanyetanzania basigaye bivugiza abanyarwanda basigaye bavugiza mugabo zifise icicaro gikuru iyo ziva mu Burundi kandi izo ngoma mukaba muzi neza yuko gushika intwaro y'ubwami havuye nta wundi muntu yavugiriza ingoma byavu zari zifise amabanga yazo aha rero nicyo gituma notera washaka akamo nk'abakimbo abakimbo cyaba abantu bavuze ingoma gusa abakimbo n'umuryango w'abarundi wari ujeje kuvuze kugukana kubungabunga ingoma z'urundi harimo n'abantu n'umuryango bita abanyuka nabo nyine bari bajejwe ingoma z'urundi abo rero mu gihe twebwe twemeje urucese tukaba turi mu gihugu boheza bakamenya iyo bashobora kuvuga bati twebwe dukukira kumuganwa aserukira inda ingoma y'Urundi
yego
aho niko byogenda
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda tubandanye ikiganiro muri isanga turiko tuvuga kwigenwa ry'umuganwa Ildefonse Rugema umwuzukuruza w'umwami mwezi wa kane Gisabo yagenywe guserukira inda ingoma y'ubwami mu Burundi
Ijwi rya Amerika ku bufatanye na Flash TV yo mu Rwanda izajya bageza ikiganiro bungabunga ubuzima ni ikiganiro kibakangurira kwita ku buzima n'imibereho yanyu ya buri munsi ni buri cyumweru saa 11 n'igice no kuwa kane saa 12 n'igice ku mugoroba kuri Flash TV mwakurikiye icyo kiganiro ku mbuga zacu zitandukanye zirimo Facebook na YouTube kuri Radio yacu VOA turabaragize
Dashaka tuza ku mirongo ya telefone dufise Eric uratwumva
ndabumva cyane
uhamagaye uri he Eric
ndabahamagaye mu gihugu cya Uganda mu gihugu cya Kampala
ufise ikibazo bazo mutumire icyumvira ushikiriza
mu bisanzwe araka batura kwenda mubaza mbere mbanze kumuramutsa amahoro y'Imana namwe banyamakunda baramukije mwese
namwe nanjye nabaramukije murakoze ugira dusangira ikiganiro
ama makoze ama jewe aho mperereye ndiko ndaraba ahagiye cya Uganda ni igihugu kigende ya kumico kirafite bafite umwami kandi hakaba hariho na perezida gendere mbere ntarazi ko namwe ziko igihugu gifite umwami ariko nagiye kumenya inge zino nihe nabonye hari umwami rero igihugu cy'u Burundi ana twagiye cyata imico yacu ibintu bimwe n'ibindi byagiye biratituka cyane cyane nk'ikintu cy'ingoma cyoco mu bisanzwe ibigifite ahantu tuvuga bibi hariho ikintu nkunda kubona ukabona abantu bagize imana z'ubugeni abantu afite anniversaire abwiga ingoma mu bisanzwe kera naho ndi muto ingoma zavugirizwa umwami cyangwa perezida w'igihugu cyangwa ubundi mutegetsi akomeye mu gihugu ariko ndetse baraba rero ubu byaratitutse none mwavuga ati twebwe abanyagihugu nitwe tuwushyigikira cyane cyane ndetse n'abatwara igihugu none n'ikintu nyamukuru nka twebwe abanyagihugu twokora tugashyigikira neza mbese ingoma zikongera zigahabwa agaciro ni ikintu ki kugira ngo bisubire nk'uko kera ingoma byari bifite agaciro mu gihugu cyacu hama ikindi n'impanuro no hanura abavugiye ingoma warari ko batwumvira nikuri nibyo ubuzima buragoye hariho abadukora ku bw'ubuzima ariko bagerageze guha agaciro ingoma nibyo ubundi nabonye abavugiye ingoma bambaye kostime n'ibintu byantangaje cyane hama muri Uganda naho nabonye ibyo ubundi muri kosere bitanyeze neza abantu b'abakobwa batavuze ngo majye Burundi bambaye nabi ibintu byanteye cyane none inkomere zo mutumire jambo ryanjye ni ibi nkiye kintu nkatwebwe abanyagihugu tuterera kugira ngo ingoma zongere zihabwe agaciro hama nk'abategetsi nabo bufasha ibibaza kugira ngo ingoma zongere zihabwe agaciro murakoze cyane
murakoze Eric
ego icyo no kwishura muri ibyo nibaza yuko kandi mbanje kugushimira kuko ubivuze mu ntumbero twariko turabishikiriza yuko ingoma z'u Burundi zokubahirizwa aho turiko tuvuga ingoma mugaburya hariho n'iyindi mico yatitutse kubera itembagazwa ry'ubwami ingoma y'ubwami uko ndabisubiremo ingoma y'ubwami yarifatanye n'imico na karanga z'u Burundi aha rero ico twebwe dusaba dusaba abanyagihugu cyane cyane burya abanyagihugu icisha u Burundi hajya nuko kuva ingoma y'ubwami itembagajwe abanyagihugu bafashwe nk'abantu b'inkehabwenge abanyepolitike bahava bafata yuko ibintu byose ari bo babifata mu ntoke mugaburya abanyagihugu nibo bazi akahise ku Burundi abantu bose bandika akahise ku Burundi barasubira mu banyagihugu bakaja kubabaza ingere ibintu byari bimeze bakabishyira mu nyandiko ariko umunyagihugu arabigumana akabiraga umwana n'umwuzukuru uko niko akaranga niko akahise ku Burundi kabungabungwa mugabo rero aha ico nagira mvuge kuri ico kijanye ico abanyagihugu bofasha kugira nk'izo ngoma zisubire guhabwa agaciro zisubire kugira ibanga nk'uko byamye nuko abanyagihugu bosubira bagahabwa ijambo bakagira ico bivuze ko cyane cyane navuze imiryango yari ijezwe iz'ingoma y'u Burundi nk'abo banyuka abo batimbo bakagira ijambo bavuga mugabo iryo jambo bavuga si jambo rijanye no gushikiriza abanyepolitike kuko abanyepolitike baraza barakuranwa bakagenda barabisikanya umuntu agatorwa kubera avuye mu mugambwe kanaka akagenda mugabo ugasanga ya miryango ijejwe ikinakiriya bari bajeje kinakiriya mu nda y'ingoma y'ubwami bakabura uwo bambaza iyo babona ikintu kiko kirononekara nk'aho batimbo turazi neza ko na bunyine bibababaza kuko ingoma ni zabo hama bakumva ziko zivugirizwa bakabona zivugirizwa abantu bari bo bose zivuzwa n'abashaka mugabo bakabura aho bitwa babishikiriza twebwe rero iki kibanza cacu cyo guserukira inda y'ingoma y'ubwami ni kibanza gishobora korohereza abanyagihugu bagifise ayo mabanga kugira bamenye abo baganira kugira babungabunge iyo mico na karanga
bandanye
fase ku ngoma bufatire ingene twibwe twuje imbere tugahagararira izo ngoma z'u Burundi
Pacifique ari ku murongo Pacifique uratwumva
urabumva cyane
uhamagaye uri he Pacifique
ni Burundi mu Kayogoro kama kamba
uvese kibazo baza icyumviro shikiriza
ni cyumviro kiri kumenya ikibazo mbaza umutumire nongera nterera
mu bishikirize
manje kuramutse umutumire kandi namwe mwanyakiriye hanyuma tuzanze n'iki ariko cyumviro mu Burundi beno vuga ko twataye akaranga ariko ni twataye akaranga nuko abadukanguriye bagiye batituka ibijyanye n'akaranga kacu kuko ye nakuze numva ko dufite imiryango dukomokamwo nuko muturage ukivuga ariko iyo miryango ubu nikivugwa ba ukishira imbere amoko umuntu kumenya ngo naka ngo ari mu bwoko ubuhe aho kumenya ati ari mu muryango uwe kuko twese turabarunda ariko turafise imiryango dukomokamwo rero nibaza ko hamwe bariko babidufata n'ubuzi imbere natwe abene abanyagihugu tukabashigikira kugira ngo iteka Uburundi bwahoranye imbere y'uko abakoloni baza kudukosereza tukarigarukana kuko twego twikahise ku ntwaro ya cami hari ibintu byinshi byariho ariko ubu byaratituze twigi twagiye ngo turi muri demokarasi ariko demokarasi ugiye kuraba iyo demokarasi iragoye ariko nibaza yuko bogerageza hakabaho urwego rujejwe ibintu by'imbo n'imiryango ibintu kahise ku Burundi imico kama y'u Burundi ikagira ntibarizwa neza ku buryo umuntu afite ikibazo agira aho yitura kubera ko nk'ubu mugenzi anjeje kwazi kazi yabagize yavuze ku bijyanye n'ibintu bijyanye no kuvuza ingoma usanga buri ngoma umagize ubugeni imanza zitandukanye ziko zivugirizwamo ingoma abantu ngo tugasanga ingoma nta gaciro bakiyiha ariko ari ingoma yari ifite icyo yerekana ku bijyanye na kahise ku Burundi n'imico kama y'u Burundi
ego mubaze icyo kibazo
rero ego hanyuma nashaka kubaza none ni igiki bariko barakora kugira ngo ibyo bibazo bya bitatorewe inyishu tubona igihe turimwo ko tutariko tujyana n'ibihe byerekana Burundi muri kahise ko ariko tugomba gusubiramwo barabona yuko mu nzego zitwara igihugu bazobibemerera nicyo kibazo
murakoze
ni igiki bariko bakora ku alo
ego heraheza
n'igiki bariko bakora kugira ngo ibyo bintu bifate intumbero kugira ngo umwe umunyagihugu mutoyi ujye twokwita mutoyi azabimenye amenye n'uko ngene ashobora gushigikira icyo cyimbiro kuko nk'akarorero nivuge nka jyewe ndumva ko imico ya kera tuteza kuyisubira kugira ngo tunagure indero y'ugwaruka n'akazoza k'igihugu murakoze
murakoze ndabashimiye Pacific umwishyure mutumire
ego nam ego ego murakoze cyane ku kumirano watanze kubyerekeye ingoma hanyuma kuri ico abajije yuko ati mbega abatwara bo bifata gute buzemera gute burya nsubire ndababwire hajya imico n'akaranga by'u Burundi zari bifatanye n'ingoma y'ubwami mu Burundi aha rero igihe haje nshaka mvuge yuko ibyo bintu murabona ku intwaro ya Repubulika mu bisanzwe bitwa kwinjira muri demokarasi hakaba amatora ibintu ye n'ibyo mugabo imico n'akaranga kugira byubahirizwe kugira bibungabungwe biteze kubungabungwa n'urwego rw'amaho no kuvuga abanyepolitike ntibashoboye kubungabunga imico n'akaranga by'u Burundi turazi yuko iyo bahabaye leta bashiraho ubushikiranganji bw'imico n'akaranga ariko ubwo bushikiranganji ababutwara baba bavuye muri iyo migambwe kandi baba baravye ubushobozi bafise kugira babibungabunge ikintu kibuze rero ni ubwo rwego ubwo rwego mvuga n'urutwego tuje guserukira no kuvuga guserukira inda y'ingoma y'ubwami ishobora gukorana n'imiryango y'abarundi imiryango y'abarundi yari ifise amabanga yari ijejwe ibwami abagifise amabanga abagifise ibyo bashobora kujejwa muri iki gihe turashobora kuvuga tuti boba bafise aho bavuga ati abo tubishikiriza nabo kugira mu ntumbero yo kugira turabe neza tubungabunge iyo mico n'akaranga aha nariko ndavuga nk'ibyerekeye izo z'ingoma ubu baba bafise icyo baza kutubwira n'abaserukira inda ingoma y'ubwami kugira ubwo rwego rwameho ariko nkuko mubizi nkuko mumaze kubibona murabona neza yuko imico na karanga by'Uburundi bitituka kubera abanyepolitike ntiba bishoboye kubera n'abantu baza bagenda uko niko demokrasi imeze mugabo ubwo rwego rwamaho ariko dushaka gusubukira tutinjiye muri politiki nizo nizo turiko turasaba abanyagihugu ubwabo ubwa mbere kuko abanyagihugu nibo bashobora kuvuga bati ubwo rwego turarushyigikiye dutaka kurubaho nabahaye akarorero izo zingoma tugasubira tukabiha tukabinagura bigasubira bikagira ingoma zigasubira zikagira agaciro hanyuma ikindi naco burya sinotinya kubivuga abarundi bamaze kuzaturegerana kugira turabe yuko twasubiye kuja hamwe ntaco uza yuko n'uwo muganuro twukora twukora mu ntumbero yo kugira abarundi basubire baze bararonka ico bahurira ko kujya kwa kera abantu bashobora kwitwa nk'uko umuganuro nk'uko babivuze nk'uko abo bamenyesha amana baje bavuga ngo ni umugigo w'abapagani ibyo bintu sibyo ibyo navyo nyine nagira ndabibutse yuko abarundi dukwiye gusubira ku mico yacu kugira dusubire kuba abarundi kuko abazungu nico nico batwicishije batweretse yuko ibintu byacu ari bibi tubireka tugafata ibyabo izo nazo murabona yuko twatwaye nyabahururu kuko turiko twata imico na karanga byacu ubu rero tubona yuko ibintu nyamukuru izo ngoma jewe nk'ubuserukira inda y'ingoma y'ubwami ndavuga nti twozihagararira
murakoze
izo z'umuganuro woba nawo nyine twawuhagararira mugabo tukawuhagararira tukavuga tuti turi ndi umwami cyangwa ndi sebarundi
reka
tuzigira mu nzira yo gusubira gusubiza hamwe abarundi
tuvuze ku mirongo ya telefone tugaruke hari Benoit turindiye ku murongo uratwumva Benoit
ndavumva
Benoit uvunagure umwanya ugiye kugenda nimba ufite ikibazo cyangwa icyumviro nyarutse
ese inyungu yabiri ku muturage ugiye kujya mu bwami kandi azi ko asize guverinoma cyangwa wumva ibyiza abaturage bo akabaye ubwami baburekaho kubera ko ibyiza guverinoma niyo yakabaye igira icyiza ku muturage kuko numva ubwami n'ubundi ntabwo bwagira ikintu bugezaho umuntu nk'uko mbere byahoze n'ubundi bwarateranaga bukarwana hirya no hino
murakoze turamutaye ku murongo Benoit mbwa icyumviro yashikirije twacumvise nashaka ndababaze ikibazo amasaha ariko arayitera nk'uko muri hanze y'igihugu muri Londres mu Bwongereza mwabona ku ijwi ryanyu mu byo muri ko musaba ryo barishika kure cyane murafise ababaserukira mu Burundi
biragoye kugira umuntu avuye ngo arafise abaduserukira ntituriko turakora ibintu nk'uko twaba turiko turiyamamaza cyangwa turiko turashaka abadushyigikira mugabo ndabisubiyemwo ibi ni ibintu sinovango n'ibishasha mugabo dushaka kugarukana ikintu twofatira ko ca kera gishobora gutuma abarundi dusubira kuba abarundi aha jewe rero ico mvuga nk'uko turiko turabisigura umunyagihugu wese ahari akumva yuko ibyo turiko turashikiriza bishobora kugira kunguko kuzima bw'umunyagihugu ku byerekeye ibyo bijanye n'akaranga n'imico by'abarundi uyu niwe yoheza akanshigikira agashigikira icyo cyumviro hanyuma na jewe hageze ko ntaha icese nkataha nzi neza yuko nakigwa muri icyo kibanza cyo kugira tugire agacumu k'umwe duterereye mu kugira abarundi tubasubize hamwe tubicishije mu bintu by'imico na karanga by'u Burundi urumva rero sinovuga ngo ndafise abanserukira mugabo turazi neza yuko hariho abashigikiye sindiko ndi ishira imbere nk'ugomba kuja gutwara cyangwa kugira gute ni icyumviro cyari gisanzwe kihari tubona yuko cyoshigikirwa kugira abarundi tureke gusamazwa na politike kuko abarundi muri iki gihe bose basa nuko umenga bagiye muri politike gusa hanyuma dusanga twaribagiye imico na karanga byabo
imbere ko turangiza hasigaye nk'umunota umwe nashaka ndababaze muri ibyo byumviro muri ko murashikiriza byo gushigikira karanga agateka na karanga mu Burundi hari abategetsi mu Burundi mwa muravugana ku byerekeye icyo cyumviro
nkuko mwabitanguye igenwa ryanje nk'userukinda y'ingoma y'ubwami bibaye icese mu ndwi nka zitatu zine ziheze ivyo rero biracyari bishasha twarandikiye umukuru w'igihugu kugira tumumenyeshe yuko hari userukira inda y'ingoma y'ubwami ivyo rero kwari kubimumenyesha si ukumusaba uruhusha ni ukubimumenyesha hanyuma mugabo bikenewe yuko babishyira imbere nk'uko tugiye kuzobisaba batwemeza icese nk'uko twazanditse muri iyo kete hanyuma baduhe ikibanza cy'iteka mu gihugu kuko duserukirinda y'ingoma y'ubwami ifise ifatiro abanyagihugu bose bafise ku ifatiro nk'uko cyari igihe abarundi bari babanye neza atamacakubiri yari ahari kandi ku bijyanye n'imico na karanga byari bimeze neza ubiko biratituka rero ariko turaraba yuko umukuru w'igihugu
umwanya
bashobora kubyikira muri iyo nzira
murakoze cyane murakoze yari umuganwa Ildefonse Rugema umwuzukuruza w'umwami mwezi wa kane Gisabo yagenewe guserukira inda ingoma y'ubwami mu Burundi yakarazushikiriza ivyerekeye ibyo yishinze inyuma yuko agenwe muri ayo mabanga dushimire rero umutumire muganwa Ildefonse Rugema dushimire kandi namwe mwese mashobora kudukurikirana n'abasabye abahamagara gasaba ibibazo akabaza ibibazo bagashikiriza n'ibyumviro mugire ibihe byiza
It's the MK Records, Dr. Man Production, Holy Seven, your son. Americana, you are your moon, Ara.